ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, muduteze amatwi kuri uno muso wa gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio Indwi, ni ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu Burundi rwaruka rutari ruke ruridogera ubushomeri budasanzwe rubangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi buratuma ugwaruka rukoreshwa n'abaruhendesha ibinabiriya. Mbega abana babigeme bobo bakora iki kugira birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe n'ayandi maronko? Nivyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga cerekeye abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe turaganira n'umugwi Troupe Amagaba, n'umwe mu migwi yagira avuka mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe ugwaruka rugenda rurahura navyo muri iki gihe. Kaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twababwiye mu kanya, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri studio Indwi Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatanu nkuko bisanzwe tugiye kuganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi. Numusi umugwi turi kumwe n'umugwi Troupe Amagaba, n'umugwi umwe mu bagiye iravuka mu myaka ya vuba ifise umugwi wo kugerageza gutorera inyishu zimwe zimwe za zugwaruka, harimo no kubafasha kwiyungunganya. Turaganira nabo uno munsi kubijanye n'umugwi wabo. Reka tubanze twumve imwe mu ndirimbo zabo baririmba muri uwo mugwi Troupe Amagaba.
Shout it to you.
Ntungara. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ugaruka rutarurike ruridogera ubushomeri budasanzwe mu rubabangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi buratuma ugwaruka rukoreshwa n'abarubehendesha ibiri na biriya. Mbega abana babigeme bobo bakora iki kugira birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe na yandi maronko? Umugwi Troupe Hamagaba numwe mu migwi yagira avuka mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo nk'ivyo mu gwaruka kwiga kwigwana ko kubungabunga akaranga indero n'imico kama ni bimwe mu byinshi abo bigeme ba Troupe Hamagaba bigishwa. Ivyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe, hakaba kandi ajejwe gutunganya ibikogwa by'abigeme bahurikiye muri uwo mugwi. Avuga ko abigisha bigeme gutamba indirimbo zerekana imico y'Ikirundi mu minsi mukuru itandukanye. Troupe Hamagaba barangura ibitari bike barongera bagakorera amafaranga abafasha kwigwana ko bagashobora kugura ibitari bike bakenera mu buzima bwabo bwa minsi yose bitabagoye. Kuri uyu munsi wa gatanu tuganira ku buzima bw'abakenyezi nk'uko twababwiye, nibo tugiye kuganira nabo. Turi kumwe na Munezero Clarisse akaba ari uwo munyamabanga w'iryo shirahamwe w'uyo mugwi. Clarisse, uraho neza, akaze mu kiganiro muri isanga.
Namahoro, murakoze cyane.
Clarisse, urakoze cyane gufata akanya ku kuganira natwe kuri uno munsi. Ntitwari duherutse kuronka abigeme tuganira nabo mu kiganiro muri isanga cyo ku wa gatanu. None Clarisse, icyumvire cyo gutangura umugwi Hamagaba cyatanguye gute? Mwatanguye ryari?
Ngerageje guca ku mayange. Umugwi Troupe Hamagaba ni umugwi watanguriye hagati y'imisore n'inkumi, aho twahora twicara amashuri aheze ugasanga tumara igihe twicaye ku mabarabara, ugasanga ntacyo dufite dukora, ugasanga bamwe twirirwa ku mateleviziyo, abandi birirwa mu mabarabara bicaye, aho imisoro usanga itanguye kugira ingeso mbi, inkumi bakaja mu ngeso z'ubuhumbu. Aho rero twagiye hamwe tukaraba umwe umwe icyo ashobora, tukiyumvira ati none ibi bintu tuzobivamo ryari, twimarira iki ko tubona imyaka iriko iragenda, canke batoyi bacu bari inyuma yacu bazoshikira muri ibi nyene? Turabiraba rero nk'imisore n'inkumi twaja hamwe, ugasanga bamwe barashoboye ibi na biriya, turiyumvira ati none twokwimarira iki canke twomarira iki igihugu cacu? Niko kuja hamwe rero turabona yuko twogira umugwi urimwo izo nkumi n'iyo misore, umwe wese muca ashoboye, tukaja hamwe tukagira ikintu dukoze kugira ngo tureke guta umwanya wacu kandi tugire n'icyo twimariye mu buzima bwacu. Niho kuja hamwe rero tukiyumvira tugatanguza umugwi Troupe Hamagaba, umugwi ndangakaranga, kuko twabonye ko n'akaranga k'igihugu cacu ariko koza imbere ya byose, kandi ahanini atari ko gasaba ibintu by'imitahe miremire cyane. Ahandi usanga bisaba ibintu by'imitahe myinshi, ariko tuvuga ati hamwe dushize ingufu zacu hamwe tuzoshobora gutanguza ikintu kandi kizotugeza kure. Niho kuja hamwe rero nk'imisore n'inkumi, bamwe bashoboye gutamba, abandi bashoboye kuririmba, abandi bashoboye kuvunza ingoma, tireka tureke kugira ubunebwe, tuje hamwe tuze turahura tuyaga tugira icyo tumara igihugu cacu. Niho havuye icimvuro ahanini ca Troupe Hamagaba kugira ngo tugwanye ubunebwe n'ubukene no kwirirwa mu mabarabara.
Icyumviro ciza cane. None Clarisse, ko numva umengo harimwo kubitegura bifata umwanya mwinshi, bifata ukumvikana, mutunganije mute, groupe yanyimeze gute, komite yanyimeze gute?
Yego, bisaba kuja hamwe ari imisore nk'ingahe n'inkumi zingahe nyene mukabyumva. Icya mbere na mbere ni uko mubyumva mwese, kandi mukashobora kubona yuko icyo kintu mugiye kwiyemeza muzogishitsa. Kugishitsa ni gute? Ni nk'uko muri yungu mukaja hamwe, kuko umuntu umwe wifasha gusara kandi umuntu umwe ntiwigira inama. Nimba je mfite icyumviro cy'uko notamba bigakunda, hari uwundi avuga ati nanje ni ukubyinira ugatamba bikaryoha, urumva duca tuja hamwe ntihasubira kuza bya bindi bya soko niruze induru, kuko umwe wose afite icyo ajejwe. Kugira ngo rero twiyoganize tuje hamwe tutange neza harya, kugira ngo mu mugwi mutere imbere hategerezwa kuba hariho abatwara abandi, kugira hagireho urutore rw'ibyo mugirako.
None kimwe mu bintu uko kwa kuko kuja hamwe mukiyumvira mu gateka umutwe mukabona muti umwe umwe afise uruhara ashobora kugira muri no groupe muri no mugwi ibintu mushira imbere nk'umugwi ni nkibihe mwumvikanye ko haba kubijanye n'ivyumviro haba kubijanye n'ukuntu mugiye kuzokora ivyo mushira imbere cyane cyane ni nkibihe bibatuma mu mutera imbere muba umugwi muri uno munsi
ivyumviro twashira imbere hanini kwa kwigisha indero abatoyi bacu twigisha indero ababanyi bacu kuko muri ubwo bushomeri hariho bana bamwe bamwe baca baja mu bindi ariko twashaka kugira tuje hamwe tuze turayaga turiko uwo mwanya twotaho kuja kumarigara umwanya twotaho kuja kumateleviziyo twerekera ibitagira akamaro tuje hamwe twigishanye karanga twigishanye kahise kacu k'igihugu cacu kuko niko karanga muntu k'igihugu kacu ahanini twashaka kwigisha indero no gufata umwanya tukaja hamwe tukagumana ubumwe n'urukundo hagati yacu
urumva mwasanze indero mwoyigira muhereye ku muco kirundi
ego kuko hajya indero ni kahise kacu niho tubonera indero y'abasokuru aho yavuye ingene ukuwa havyari bimeze umva ni byinshi dusha twiga byinshi tukiga kahise kacu k'igihugu nko mu ndirimbo zacu urumva harimo za Rwagasore za bandadaye icyo bamariye igihugu cacu tukumva ko natwe dutegereza kugira icyo tumariye igihugu cacu atari ukwirirwa twicaye ku mabarabara
hari inzitizi none mugenda murahura nazo akumbure nk'abandi babumva nabo nyene bipfuza kugira icyumviro nk'iki zimwe mu nzitizi mugenda murahura nazo ni nk'izi
inzitizi ntizibura kuko urumva ugitangura utangura ataco ubona ufise ariko hari ikintu iyo umaze kuba ugikunze ukebuke ugenda uratera imbere urahura n'inzitizi zo kubura uburyo kuko nko mu gihugu cacu mu bintu bijyanye n'akaranga ntaho uvuga ngo bararahava baguha ibi kugira ngo utangure urumva byose niwe wimenya inzitizi rero ziriho mugabo ufise umwete byose birashoboka
uno munsi turaganira cyane cyane kuko kuntu wewe ni wowe kandi ujejwe n'ibikorwa by'abigeme kubatunganya kubegeranya kubafasha kwitegura kuja kuririmba no gutamba muri izo manza abigeme mwahuye nabo wegeranya ugashira hamwe ubona bavyakira cyane baravyijukira uko gutamba no kuba muri uyu mugwi barabikunda cyane
aho kwica no gishimira cyane abigeme b'abarundi nasanze burya babura ngira aho baba babikorera nayo ubundi barabikunda kuko n'abatubonye mu manza urabona ko umengo baradutangarira ntibashobora kumva ingene umwana w'ubujumbura yoje imbere y'abantu agatamba abenshi babona umengo ni ibintu by'abantu bya kera bya ruguru icyo rero twe nicyo twase ikinezera abana abari muri trupe abagapa nka bose n'abana b'ubujumbura kandi barabikunze barabyiga n'umunezero mwinshi n'umunezero mwinshi cyane kuko biranabafasha kugira sport turabereka ko atari ukuruha gusa harimo sport hariho kubana n'abandi hariho kumenya kuja mu manza ukabona ingene imanza zigenda ibintu nk'ibyo nyine byose
ikintu gihambaye cyane kubona mwongeramwo ku kunonora imitsi kuko ahenshi usanga icyo kintu ntibacongeramwo abana babigeme bakiga umuco bakaranga indero bakongera bakanonora imitsi ni ibintu bihambaye cyane abantu bashobora kuba batiyumvira babona gusa muza mutamba muberewe bakagira ko bihereraho ariko turumvise yuko ari igikorwa gihambaye murimwo urakoze cyane Clarisse kino ni kiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene bariko barabumviriza reka nabo nyene dutangure tubahe akaryo duhere kuwitwa Mpayimana ku murongo Mpayimana urahura kome
ni Duhayimana ntabwo ari Mpayimana
Duhayimana urahura kome
yego ndashima rwose
ni byiza cyane duhamagaye uri he
ndi moyenga muri komine gashoho
ni byiza cyane kibazo cyane cyumviye
ubwa mbere mbanje gushima mu bisanzwe ibintu bijyanye n'intambo n'ibintu abarundi bose dukunda cyane ni ukuvuga mbanje kubishima cyane kubona abo bantu nka akaryo kandi nkaba numva ko keshe bafite n'ibishomeri ibyo ni ibintu mbanje gushima ubwa mbere hanyuma kuri kuraraba ubuzima ibishomeri tuko turabamo n'ubuzima bugoye ugaca usanga hariho abantu baba bafite imitahe bafite n'imigambi ugasanga bya bishomeri byabuze nabo byafite imigambi ugasanga byabuze aho biyiserurira cyangwa ugasanga byabuze n'uburyo bwo gutangura imigambi yabo rero nk'icyo cyumviro abo bagize nimba kuri cyumviro gishimishije ariko ndumwe uko bavuze ababashigikiye yenda sobarero nabyansabe icyumviro cyanje bavuze imitashi bagende ibishomeri byarabaye byinshi kabiri barabe bagira imigambi nk'iyo nyene yirinda baronka amahera n'iyindi migambi atari yo kugimbye no gusa n'iyindi hose binjireyo nabyanda maze ikibazo mbega ko mumba ari Bujumbura nta gahunda baba bafite yuko bojya nta hagati mu gihugu bagakwira hose kugira barabe yuko izo ntambo izo mbyino zabo zokwira hose
urakoze cyane reka twakire wundi ku murongo ni ukuri uraho urakomeye
ndakomeye mwiriwe neza oriya
mwiriwe
ego nanje nashaka ndababaze mbega umugwi wabo woba ugarukira hehe boba bagizwe nabo nyine bari kumwe canke barifuza nuko nabandi bigeme babishatse boza mu mugwi ngira kumbure barafashe cyo bafatira ko babafatira kugira ngo umuntu bashobore kumushira mu mugwi ako nakabaza ka mbere rya kandi ndababaze mbega mu mufise ibikorwa mutegura gukora bitagarukira ngaha mu mugwi wanyu mbere bishobora no gushikira abandi batari mu mugwi n'utwo tubaza twanje murakoze
murakoze cyane kaduha kanya Clarisse abishure Clarisse duheye kuri Nduhayimana yabajije ati niba kibazo ca nyuma ciwe yabajije ati niba mushumufise umugambi w'ukwigisha izimvyino canke kwigisha abandi mu gihugu hagati gutangura imigwi nk'iyi hari umugambi nk'uwo bamufise
arakoze cyane ku kibazo ciwe bamushimiye ariko nagoma amaze kumunda mukosora akantu yavuze ngo yumvise ngo yuko umengo hari haba dushigikiye sinzi ko yashatse kuvuga ku bijanye n'uburyo canke nari navuze neza nti inzitizi twarahuye nazo kuko ubwo kubura uburyo ingene dutangura ariko ikintu gikunda uragitangura kandi uragishitsa
ni ukuvuga ko mwe muyungunganya hagati yanyu
byose byavuye mu maboko yacu byavuye mu nguvu zacu
none muri yumvira ko ico cyumvira yarafise cyo kufasha abandi gutangura imigwi nk'iyi mu gihugu hagati cyangwa kubigisha izo mbyino ari ikintu mwifuza kuzokora muri kazoza cyangwa musanzwe mugikora
ico ni ikintu dusanzwe dukora abashoboye kuza muri uwo mugwi wacu turabigisha ariko kubera tukiri ntiharagera aho twoshobora kuduga ngo tugiye kwigisha abandi muganibaza ko no hagati mu gihugu hasanzwe hariho imigwi ndangakaranga ishoboye kwigisha benshi ni henshi hari ama club ruguru ayiga iby'akaranga ngira ahaherereye yobaza neza nibaza ko naho nyine bihari muga tubishoboye turifuza ko akaranga gasasagara mu gihugu cyose ari byo dushoboye icyo turacyifuza cyane
kuri ico nyene Clarisse cyane cyane akaranga nkuko bivuze mu gihugu hagati hariho benshi basanzwe bafise imigwi nk'iyi kubijanye nuko botangura guhemba urwaruka rugize imbyino nk'izo uwo kivuga kwiki ko ahenshi usanga ari na kafise urubanza agahamagara bagenzi we bakamubyinira ariko mu bijanye no kugerageza gufasha urwaruka kuva mu bukene ubona ari cyumviro cy'uko kumbure botangura guhemba
Jenny baza ko nibo abagwarwa ntigoshira imbere yuko rugiye guhembwa icyivuro n'ikinyamukuru cyacu nticari cyo guhembwa ahanini cyari cy'indero kuja hamwe no guteza imbere akaranga k'igihugu cyacu nivyo hari ibintu umuntu akemera mu buzima bibaye ngombwa leta yogishimariye ayo mashira hamwe yiyumvira kuja hamwe y'ugwaruka akagira icya yamariye kuko ugwaruka usanga ari abantu bakiri bato bagiheza amashuri badashoboye kwitunga atari nk'uko bivuze umuntu abafite nk'urubanza akavuga ati ngo mumvinire akabaha ayo mahera makenya niyo ashobora gusahiriza nayo ubundi ntavyo twoshobora kwifasha tudafashijwe na leta ni naho mboneye n'akajya ko gusaba leta ko yoshobora gufasha ubwo gwaruka ikaza irashobora gusahiriza mu byo bakenera bikebike
niyo kuri we yabajije ati hari icyo mufatira ko kugira ngo mwakire abantu abigeme baza kubyina mu mugwi wanyu cyangwa kuririmba mufatira kuki
oya ntacyo turaba upfa kubura umwigeme ashobora abyifuje icyo cyane ne kiramaze umaze kuza ugasaba uti ndifuza kwinjira icyo kiratunezera twifuza ahubwo ko bagwira bakaja mu mugwi ntacyo turaba cyo tuma tuvuga ngo uyu ngo canke uyu oya ari gihe cyo kwinjiza turinjiza bose tukabakira
hari ibindi bikorwa nk'uko yabajije nyukuri hari ibindi bikorwa murangura uretse ivyo vyo gufasha ubigeme muwa muri kumwe kubigisha ivyo vyose mubigisha hari ibindi bikorwa uretse ivyo onye mukora gufasha abandi ndakeka ashora kwa yavuze ati kumbure ko mukorera amafaranga murafasha abandi
ngerageje kuri mu mugwi wacu no mugwigizwe n'abanyeshuri hanini harimo nabandi bakeyi bashobora kuba bakorera aba ubuzi mu buzi bwa leta canke bwabikorera ibyabo ariko hanini abo turi kumwe nta kindi bakora atari ibyo byo mugwi wacu sinzi ko baba mutahuye je natahuye kumenya yashatse kubaza icyo twaba twifuza gukora muri kazoza
navyo nyene wovyishura yego
ego twese turafite icyumviro cy'uko twotera imbere kubera turugwaruka navuze ko tushaka gutegura akazoza kacu ubwo buryo turonka hariho uburyo bwo kuziganya kuko ayo turonse yose ntibisigura ko ari ayo kwinezereza nk'abantu bakiri bato dutegereza gutegura akazoza kacu turifuza yuko muri kazoza twokugurura nimba ari nk'ishure yigisha akaranga mu mashure y'i Burundi nakujya mu Bushinwa bashaka kuvuga ati hariho ishuri rya karate kubera tuzi yuko karate niyo mu Bushinwa nino mu Burundi tukavuga ati hariho ishuri ryo kwiga ingoma hariho ishuri ryo kuvuza umuduri hariho ishuri ryo kuvuza inanga ikembe nico cifuzo cyacu kugira ngo akaranga kacu ntigati gihe abana bakiri bato bazashobore kuza barabyiga bizokwameho igihe cyose
umugwiti ko turaganira kuri uno munsi ku ijwi rya Amerika ni umugwi troupe amagaba abakenyezi ababigeme n'imisore igira ntambo imbyino bakaririmba bagatamba mu minsi mikuru barazwi cyane mu gisagara ca Bujumbura aho basanzwe bitaba imanza zitandukanye bagatamba bakavuza ingoma no munsi turashimika cyane cyane ku bigeme buyo mugwi kuko no munsi wa gatanu aho tuganira ku buzima bw'abigeme ico imigwi nk'iyi imariye abigeme cyane cyane mu gihe abantu bamwe bashobora kugerageza kubahendesha ibinabiriya amaronko kugira ngo babayovye babashire mu buzima butari bwiza rero imigwi nk'iyi yavutse muri imyaka ya vuba irikiragerageza gukemura ibibazo bimwe nk'ivyo kugira ngo abana babigeme ntibashobore kuyobwa ngo batwagwe mu bindi kubera amaronko turi kumwe na Munezero Clarisse akaba ari we ajejwe gutunganya ibikorwa vyabo bigeme buyo mugwi niwe ari karagerageza kudusigurira no kutuganiriza kubijanye n'uyu mugwi wabo radijwe rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse kandi ko turi ku murongo ya telefone turiko turaganira n'abanywanyi bijwe rya Amerika bafise ibazo n'ivyumviro cane cane turararitse mwebwe gwaruka mushikiriza ibazo n'ivyumviro turagerageza kensha no kwiradijwe rya Amerika kubaha ivyumviro mu kugerageza kwikura mu bukene mushobora kwa murimwo kuko henshi muraduhamagara mukavuga yuko ubukene murimwo burengeye rero ibi ni bimwe mu bintu mushobora kugerageza gukora aho muri mukaja hamwe mukagerageza guteka imitwe mu kuntu mwova muri ubwo bukene mukava muri zo ngeso mbi nkuko Clarisse yabivuze ahenshi usanga ugwaruka riri mu mabarabara gwicaye mu marigara atacu ririko rurimarira tuje ku murongo rero tubandanye twakire n'uwitwa Vincent urahura komeye
Amahoro neza.
Vincent uduhamagaye uri he?
Ndi ngai Kigali mu Rwanda. Leho ndi.
Yego, kibazo cyangwa icyumviro.
Ndamukiriza umutumire.
Ndabaramukije cyane.
Amahoro.
Amahoro.
Yego. Je nahora ndababona mu gisagara batamba neza kweri mugabo sinarinda bisobanukiwe neza. Nariko rero ndibaza nti ndega nk'abantu urwaruka mwishize hamwe nk'uko onye akenshi abantu bari hamwe nyene harabe inyigisho zitandukanye hariho aho ugenda urabona urwaruka ruri kumarigara nk'uko baranyura umugi barishora mu ngeso zitandukanye n'abigeme nabo nyene ntaba umuntu atabibagiye nabo hari igihe usanga bari mu nyifato zitari nziza akenshi twagiye turabona nibihe bihitiye bya politike urwaruka rurabyitabira cyane mbega aho honye mubasha gutanga iyihe mpanuro message muha urwaruka kugira ngo ushoboye kwitabira kamo nkako nyene nka leta ibifashishije kugira muze muraduga ruguru yo mu misozi mutanga ubutumwa muha urwaruka cyane cyane inyigisho zo gukunda igihugu kugira ngo urwaruka buriya niho bipfira ugasanga bagiye mu ngeso mbi zitandukanye mu bya politiki akenshi usanga nk'uko honye leta ishoboye nko kubifashisha nko kwifatikanya nayo kugira ngo mutange inyigisho zo gukunda igihugu.
Urakoze cyane Vincent, urakoze cyane. Reka twakire na Jonas mbere yuko Clarisse akwishura. Jonas, uratwumva?
Yego ndabumva.
Tuka ku ijambo.
Yego narimo ndumva umutumire, nagerageje kumva nayo igana na gifatiye hagati. Ariko ndagomba na mubaze ikiganiro nk'uri Bujumbura, Bujumbura abatuzi ingene nawe hagutse. Ikibazo cy'ubushomeri kugwaruka nk'umbwe na twebwe tuba turimo ariko nk'ayi Bujumbura ikibazo cy'ubushomeri kugwaruka turibaza ko kugwaruka ari rwiza none barimo barakora icyo kugira ngo nk'umbure bashobore kwagura uwo mugwi cyanke bigishe uwundi mugwi mbere nabo ushobora kugira umugwi wawe kugira ngo nk'umbure ikikorwa cyo kugabanya ubushomeri kise n'ikigabanuka nuko murakoze.
Murakoze cyane. Clarisse, duhereye kuri Vincent yabajije ndumva ibibazo bitandukanye gato, ariko kimwe cyavuze ati impanuro ni izihe muwa mutanga kugira ngo ubwo gwaruka ntiruje ntiruyobwe n'abanyepolitike canke ati muwa mukorana na leta kugira ngo muyifashe kwigisha ugwaruka gukundisha igihugu?
Arakoze cyane. Icyo mbere na mbere cyo cyo nobanza kuvuga mu mugwe wacu nta vya politike bijamwo, ntaho dufata umwanya ngo tuko twigisha politike cyane ngo tubabwira ngo umuhari kanaka ngo oya sivyo vyatujanye. Ahanini twigisha karanga, akaranga kacu nako urinze ukunda karanga bisigura ko uzoba wakunze igihugu cawe. Tubigisha indero, tukabigisha kwifata neza, nta naho tuvuga ngo leta nayo kugira ngo tuyifashe mu gufasha uwo gwaruka. N'izi ndirimbo nyene ndangakaranga twigisha, n'izi ndirimbo nyene zirimwo abashoboye kwitangira igihugu cacu, abashoboye kwagura igihugu cacu ukuntu babigenjeje. Urumva turiko turababwira ukuntu byagenze, barumva ko ari ibintu byagenze mu kinyempore, kandi tubikora mu majambo aciye bugufi yumvikana. Naho umwana mutoyi atari muri mushyirahamwe ashobora kumva ayo majambo, iyo ndirimbo akayifata uko akura akazokumva ya isitwari arayizi atazi aho yayikuye. Niko navuga dufasha leta mu kwigisha urwaruka. N'izo ndirimbo nyine dusohora tuhayagiza igihugu cacu, twerekana ubwiza bw'igihugu cacu, twerekana ingene n'igihugu cacu ari cyiza cyane kugira ngo urwaruka rukunde igihugu. Tuve muri ivyo vy'amapolitike n'ibiki, ariko tuje hamwe tugire ico tudohegwe, nk'urwaruka nyene tugire ubumwe n'urukundo. Yego.
Jonas nawe akabaza ati hari ico mwakora kugira ngo mwagure umugwi? Yavuze kubijanye n'ubushomeri, akagerageza gufasha abandi avuga ati nimwagure umugwi. Aho ico cyumvira mucyumvira kwiki?
Eko umugwi ni naho twari twavuze ko tuhagera igihe tukagira abo twakiriye, bisigura ko tuguma twagura. Kuko ntiwobwira ngo narahejeje kwakira aho uba wihenze, kuko hariho abari nyuma baguma bavuka, dukeneye ko bamenya ako karanga. Kuko hariho nabo tuba dufise bakura bakeneye abazobasubirira. Ariho haho usanga hariho umugwi A n'umugwi B, ku buryo uba muri A nibavaho hazoba hariho abo basize bo muri B bashobora kwiga gukora nk'ibyo bahora bakora.
Igikorwa mukora Clarisse ni igikorwa gihambaye kubijanye no kubungabunga akaranga k'igihugu, imico y'igihugu, kandi ni byiza ko mubihemberwa. Nko ntitwavuze cyane kubijanye n'amafaranga, ariko nko ku munsi mukuru umwana w'umwigeme ashobora gutahana nk'amafaranga nkangahe ku rubanza rumwe aba yagiye kuvyiniramo?
Iyo twashoboye kuronka uburyo tukagenda kuzina amahera umwana w'umukobwa ashobora kuronka ari make n'ibihumbi cumi.
Mubigira nka kangahe mu ndwi, mu kwezi? Iyo byagenze
kubera yuko kubera ko bivana n'igihe cy'imanza nk'ubu urabona mu kwa mbere sigiye ahanini imanza nyinshi ziba n'amezi usanga hari imanza zibaho nyinshi urumva biravana n'amezi igihe turimo hari iyo usanga mu nzu ugiye gatatu hari iyo usanga ugiye kane cyangwa ugasanga n'ukwezi kuraheza atanari mu giye amezi agahera wicaye urumva nico navuze nti ahanini haza ubikunda ntiwoza uvuga ngo ngiye kurondera amahera woza aho ushaka kuja hamwe n'urundi rwaruka kwiyungura ubwenge ahanini naye handi ugiye kurondera amahera ntaco wahakura kuko ntayo tutanga yo tumo umuntu abaho
ariko nkuko abivuze iyo habaye urugo rubanza nk'imanza zibiri cyangwa zitatu mu ndwi imwe arashobora gutahana ibyo bihumbi mirongo itatu mu ndwi imwe cyane cyane ku mwana w'umwigeme aba akeneye utuntu n'utundi ni amafaranga atari make
niho navuze nti turafasha ni ugufashanya kuko urumva nk'ayo mahera ku mwana w'umwigeme ariyigurira utuvuta akiyigurira utundi duto duto yari akeneye kandi nimba ari uja ku ishuri arashobora kwirihira bisi indwi yose ibyo byose ni kubigisha ko naho aronse ayo mahera si ayo konona ategereza kumenya ingene afasha muhira kugira ngo n'ababyeyi babone ko wa mwanya afata agenda atari uwo guta hariho icyo amariye umuryango
ababyeyi none barabitegera iyo baje iyo bumvise yuko abana babo bariko baraja muri ayo marepetisiyo ko kwitegura barabitegera canke nabo nyine hari igihe baba inzitizi
aha ababyeyi akenshi hari aho babinzitizi kubera kwa kundi navuga nta karanga kacu ntibagahaye agaciro kanini bakabona umengo bagiye mu bindi ariko uko umwanya ugenda bakabona ingene umwana wabo abikunze ukuntu umwana wabo afise icyamariye umuryango ashoboye kuvuga ati nirihe bus kubera ya mahera niguriye tuvuta kubera ya mahera akabona ko atabuhumba ariko arajamwo canke akamubona nko kuri televiziyo akumva ababanyi bavuga ati umwana wawe namubonye mu rubanza atamba neza biraryoshe nk'umubyeyi bamwe bamwe hari aho batabitahura mu ntango muga mu nyuma turaronka benshi cyane bifuza no kuzana abatoyi babo kubera batahuye icyo turushaka gushika ko kw'ibyo bibazo atari byo ariko ahubwo twifuza indero y'abana babo
reka twakire na Gabriel ku murongo uratwumva
ndabumva
amahoro neza
amahoro
tuka ku ijambo
reko tena ko ndakurikirana icyo kiganiro nkurikirana n'uwo mutumire uko yerekare arishura ariko rero we yashoboye kuba ari mwo mugwi w'intambo bivana naho abaherereye tuvuge nk'uko yari ari mu gisagara cya Bujumbura urumva nta kindi gikorwa ahanini yoshobora kuhakorera ariko nagira mvuge nko ku bantu ba ruguru ashaka kuyumvira ati yashaka gukora ikintu cy'uburimyi undakiyumvira gukora ikintu cyo kudandaza undakiyumvira gukora ubworozi abantu bose rero uko bigenda kose abakeneye n'imiburiburi umuterera akaronka amahera atanguza uwo mugambi wiwe none muri ibyo cyane no muri uwo mugwi abona ariko arakoreramo ntacyo bakusaba leta kugira nayo yumvire kuri abo bandi bantu bafise ingano zo gukora ibindi bitandukanye mukubwira babe biteze imbere ikibazo cyane cyane cyo ngenda mu batsi
rindira gato Gabriel ubajije uti niba uyu mugwi wosaba leta ngo ugire gute
kugira leta ifashe abandi bafise izindi porogaramu z'ibyo bokora ari nk'abashaka korora kurima kudandaza ikabafasha kugira baronke umutahe batanguze ivyo bintu nk'abari mu ntara za ruguru
ariko Gabriel sinzi ko kenshi ukunze ku gukurikirana bimwe mu biganiro dukunze guteramisha cyane cyane ku bijyanye n'ugwaruka turagerageza guhanura ku bijyanye n'ukuntu ugwaruka rutokwama ruzera leta kugira ngo bibahe ngo bibafashe hariho kwiyungunganya nk'uyu mugwi wagiye hamwe Clarisse yasiguye cyane ko ivyo bariko bararangura muri iki gihe uno munsi byavuye mu nguvu zabo mu maboko yabo ni ciyumviro nawe nyine ari karaserura ari karagerageza gufasha ugwaruka kwiyumvira yuko leta atariyo yonyine umuntu yokwama ateza amaboko ngo aronke uko gufashwa hariho kwifashisha twabate ko turagereza guhanura ariko kumbure naco se cyumviro kibi leta irashobora kwama nayo nyine ifasha ariko twohamagarira ugwaruka kumviriza impanuro za Clarisse zuko mu nguvu zabo bafise bogerageza bakiyungunganya kandi birashobotse barashoboye Urakoze cyane Gabriel. Clarisse arisho kongera ko kuri ico cyumviro cha Gabriel.
Icyumviro cyiwe ni cyiza cyane, hariho benshi bifuza gukora byinshi batashoboye kubikora kubera imitahe. Ariko hari kinavuze ngo kubera turi Bujumbura ngo nta kimwe twari gukora, oya ibyo gukora biruzuye kandi byiza cyane, ariko kubera kugwanya bwa bunebwe, kugwanya kwa gutumwanya, kugwanya kwa kwibagira karanga, kugwanya kwa gutindero, twashimye gukora icyo ishobora kutuzanira uburyo bukeye kandi kikatwungura n'ubwenge, kikatwereka akaranga k'igihugu cacu kandi tukigishanya umwe wese mu byo ashoboye. Urumva ntaho leta ni vyiza kwifasha abakiri batoye kugira ngo dushobore kwisununugura, mugihe bitarakunda ni kwiyumvira tukugurura imitwe tukaraba ico twoba turakora muri ico gihe leta itaragira icishitseko. Nico kuko twoja hamwe bakiyumvira nimba ari kurima bakavuga ati reka dutanguza akagato hama tuzotera imbere.
Clarisse, wavuze yuko ibintu byinshi mwaranguye byavuye mu maboko yanyu, tubwire bimwe mu bintu mukenera mu mugwi wanyu. Turakeka murakenera impuzu, inzongoma n'ibintu byinshi. Nibihe bintu mufise mu mugwi mwashoboye kwigurira mu mafaranga yanyu mwashe guteranya?
Ego cyane kibazo cyiza cyane. Mu mugwi harakenerwa ibintu byinshi cyane, kuko nk'uko twebwe tuseruka mu manza bisaba kugenda waberewe imbere y'abantu kugira ngo bashobore kukwizera, nuko baba babonye woze wambaye neza washajije. Kandi muri iki gihe turimo ibintu biguma bihinduka, nimba n'umunsi waguze impuzu ya ruje ejo baca bahindura bagaharagwa impuzu isa na vera. Urumva bisaba ko tuguma twiyungunganya duhindagura. Ibyo rero ahanini nk'izo mpuzu ziva mu maboko yacu muri bwa buryo nyine turondera. Nico navuze ni uburyo dushoboye kuronka, ntibwamara ubwo kunezerwa misi yose. Haragera igihe tukaja hamwe tukavugana tuti murabona ko atahandi dukura, nta leta tuja gusaba, nta muntu atumanajinga dufise, duca twemera rero ya bwa buryo twaciye tukabushira dokote hama tukabushira ku ruhande tukagira icyo twimariye. Nimba rimwe kabiri gatatu tukabanza tukihoza ibyo kuryoherwa, tugashobora kwiyungunganya, tugashobora kugura izo ngoma, tugashobora kugura izo mpuzu, tugashobora kugura ibidede, tugashobora kugura ibikoresho. Hari aho usanga igikoresho cyamerewe nabi tukagisubirishamo. Ibyo byose ni ibintu bisaba uburyo. Urumva ahanini sinavuga ko tuba tugiye guca uburyo bwo kuryoherwa gusa, ariko harabamo no kwiheba. Nako kanoni keza cyane ko kumva yuko abo bajene naho uri mu mugwi y'amahera yawe n'umuntu ntuyaronka, kubw'ineza yawe, kubw'ejo, kugira utegure ejo hawe, kugira ushobore kugura impuzu zo kwambara ejo, ibikorwa bibandanye. Nico ni ikintu ciza cyane ku muntu akiri muto, kugura umutahawuze yuko ico yambaye ategereza kugifata neza, kandi ko icyo yambara gitegereza kuva mu byo yakoze. Ahanini nuko tubikora.
Kandi Clarisse, murafise kandi n'indirimbo mugenda murasohora, amaclip, ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane. Nk'imwe mu ndirimbo twayivugije tugitangura, reka twumve izindi mu ndirimbo mwagiye murasohora zizwi cyane kandi abantu bakunze kumva mu manza. Tuyitega amatwi imwe mu ndirimbo mufise.
Kumanura, yambari ya kumire gito chande, chonde ma.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo yaririmbwe n'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi bo mu mugwi wa Troupe Amagaba. Iyo ndirimbo yitwa Amagaba. Turi kumwe na Munezero Clarisse, akaba ari umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe, akaba kandi ajejwe gutunganya ibikorwa by'abigeme bahurikiye muri uwo mugwi. Ni mu gihe mu Burundi rwaruka rutari ruke rwidogera ubushomeri budasanzwe burabangamiye. Ubwo bushomeri kenshi na kenshi burabutuma ubwo rwaruka rukoreshwa n'abababesha bakabahendesha ibijya na biriya. Tukibaza duti rero kuri uno munsi wa gatanu twiga ubuzima bw'abigeme, tuti mbega abigeme bobo bakora iki kugira ngo birinde abangushi babahendesha udufaranga hamwe n'ayandi maronko kubera ubwo bukene canke irungu kwama bicaye atacu bari ko barimarira bari mu gisagara ca Bujumbura, kwama bari kuri televiziyo. Rero cyuko turaganira n'uyu mugwi kuko abatari bake turumva ko batangiye kwijukira kuja mu mugwi nka Troupe Amagaba. N'umwe mu migwi yavutse mu myaka ya vuba ifise umugambi wo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe ugwaruka rugenda ruhura nabwo navyo. Turi kumwe rero nko twabivuze na Munezero Clarisse. Clarisse, turumva ko tuganira na bamwe mu mugwi wanyu yuko mugerageza no gufasha bagenzi banyu mu mugwi mu kubanka umutahe wo gukora ikintu. Wavuze ko hari gihe amafaranga mukorera usanga mutayaronse mukavuga muti reka tuyashire muri iki gifise inyungu y'umugwi wose. Hari uko gufasha bagenzi banyu rimwe na rimwe yo mubishoboye kubaha umutahe wo kwisononura bagakora ikindi kintu gihambaye mu buzima?
Ego murakoze cyane. Nari navuze yuko mu mugwi wacu turigishanya icyo nokwita urukundo. Rero nkuko tuba twize ibintu bitandukanye, hariho ababa barahejeje bize nk'imyuga batashoboye kuronka ingene iyo myuga yabo bayishitse imbere babandanya bayikora. Rero turiyumvira tuti none uwo mwana turi kumwe mu mugwi wacu yoguma yicaye tugume twihereza yicaye tukavuga tutireka tumwihebere twese tumwitangire nimba ari ubwo buryo akeneye, nimba ari ayo senkanti mira akeneye, nimba ari ibyo bihumbi jana tumwitangire tuyamuhe agira ico akoze hamba tubandanye dutera imbere twese mu mugwi. Ibyo turabikora kugira ngo ntibibe ibintu by'akaranga gusa, ahubwo bibe na bya twavuga byo gutegura kazoza kugwanya ubunebwe no kugwanya agashomeri mu gihugu cacu mu gwaruka.
Bimwe nko mu vyiyumviro baba bafise canke umugambi baba bafise ni nk'iyihe baba bifuza kurangura?
Hariho nk'usanga yarize ibintu byo kubaza, hari nk'usanga yarize ibintu byo gushona akavuga ati je mwofasha muri ubu buryo, mufashije ubu buryo bungana uku nogira icyo nimariye. Urumva araza akitura babarongozi navuga ingene twipanze, hariho abadutwara agashobora akaza agashikiriza iciyumviro hama bakaciyumvira ko babonye igikenewe bakagishikiriza abandi abanywanyi hama nabo nyine bakabyakira kuko ni ikintu kimwe mu byo twashyize imbere cy'uko dutegerezwa gufashanya mu buto bwacu.
Urakoze cyane. Katubandanye ku murongo twakire n'abandi bafite ibibazo n'ibyiyumviro. Twakire Suguri. Suguri urahora komeye?
Meye
amahoro neza?
Na mahoro. Ego
ego wakurikiranye ikiganiro cy'icyumviro cy'ukuja mu migwi nka troupe amagaba ucyumvira ku iki canke ikindi kibazo canke cyumviye
ingenda azena amazina amazina nditwa Sidia Fuguru aba ndi mu Tanzania ndi no kagezi muri Tanzania ahantu muri Kigoma icyo cyumviro cyo mu gwi nikiza cyane najewe hari mu gwi ndongo ino muri Tanzania turabikora ibintu nk'ivyo icyo cyumviro nikiza cyane ndabashimye cyane
bandanya suguri
ikindi kintu ndagomba kubabaza uyo mutumire izo ndirimbo zabo barazitwara ku bibuga mburuka na bumenyi
ego turamubaza
ego indirimbo zacu urashobora kuja kuri YouTube ziriko wandika troupe amagaba ukuzisanga ko ziriko zose
sawa.
Hari izindi hari izindi impanuro ha Clarisse ko buvuze kusanzwe fese nawo mugwi bigenda gute mu mugwi wanyu zimwe mu mpanuro ubafashisha n'inkizihe kugira ngo babandanye batera imbere mu mugwi.
Ah cyo ndogomba kubabwira. Ni kugwanya bakora nyene biyumvira nyene bikogwa. N'umutima wose ibyumviro byawo bigume bigenda imbere
turagushimiye cyane suguri
sawa
urumva Clarisse ko ariho bagenzi banyu ariko barumviriza nabo nyine bafashe inzira yo kugira imigwi nk'iyi wanyu muri Tanzania ikigoma ndovaze ko ari Kigoma birabashimisha kumva hariyo nabandi n'urundi gwaruka ruri mu bikorwa nk'ibi nk'ibijumbura musanzwe nk'umuri nk'imigwi nk'ingahe ugereranije mu gisagara
nibaza ko hoba hariho nk'imigwi ishika irenga na 10 ahubwo ni myinshi cyane ego
bigenda gute yo kumbure novuga mu gifaransa competition haragiraho musanga muri ko murarondera isoko hamwe bigenda gute kugira ngo muronke amasoko niyo migwi nayo nyene isanzwe ikirarondera amasoko bigenda gute
icyo hari jambo nigeze kuvuga nti byose biva mu maboko yacu userutse imbere y'abantu berewe baragushima amasoko ntiwiruka inyuma y'umuntu ngo niko ndakusaba ngo uzompe urubanza rwawe ngo nze kurukora cyangwa iki oya ahanini biva muri bya bikorwa byacu muri bwa buruhe bwacu kuri rya zuba tugenda ibya bikorwa dukora byiza nibyo bizana amasoko ukoze urubanza rukaryoha uwaje muri urwo rubanza niwe akurondera si umurondera kuko ntubuzi ushobora kumenya abantu bose bimirije kugira ubugeni muri ubu Bujumbura ntiwo biruka ko ngo waba usanga uri kurakorera ayo mabisi n'amayunite yo kubarondera rero icyiza ni uko ukora byiza kugira ngo wewe nyine urigirira pibilisite nibo baca bakurondera guca nk'aya makiripi nyine n'izi ndirimbo nibyo bituma turonke amasoko
ugereranyije nk'ibujumbura ku mugwi nk'uyu uca nk'amafaranga nkangahe muca amafaranga nkangahe nko mu rubanza bivana n'iki giciro mu gihera kuki bigenda gute
igiciro biravana n'urubanza rwarigo kuko dot na mariage ntibingana kandi bivana n'ibyo ukeneye bivana n'ibyo muba mwavuganye n'uwo mu na nyine urubanza akubwira ibyo yifuza nawe ukamubwira ibyo mufise ha mukamubwira ingene mukora ibyo urumva ni ibanga ry'umugwi
nkuko bivuze bivana n'ibintu byinshi ikiringo mutamba ibyo abantu baba bashaka biratandukanye birumvikana niyo bagiciro kimwe kuri bose ahanini birumvikana hari abashaka kubatambira amasaha abiri hari abashaka kubatambira minota itanu ngira ngo biravana
bivana n'ibyo bayifuza ko mumukorera
birumvikana ka tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Nduwimana Nduwimana urahora akomeye
ndakomeye Ororiane ego turakomeye ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi muraho namwe ku gihugu cya Amerika
turaho turashima kabisa
ego natwe mu Burundi turagusa nuko akazuba ari keshi cyane nakavura ego ego mande kwa ndamukizo wa mutumire numvise ko mwatumiye mukenyezi arongorwa ashaka kurongorwa ruka ego
tabara mukije cyane
ni sawa ni byiza guri ho umuco mukuri cy'u Amerika ego kibazo cyambe nashaka ndakwibarize mutumire urabona hariho Burundi bwejo kugaruka guburu ugeze ubumwebwe kubganye ugwaruka gubu urabona hari urwaruka bimerewe nabi mu gisagara cha Bujumbura hano mu mabara barugasanga umwe rumwe ntibifashe neza ugasanga umwe ruguma rugwaragurika kubera rudatise cyo gwishoboza mwebwe kubganye murongo ye ugwaruka rw'abakenyezi sinzi n'aba bose murongo imwe mwo kuri kugira murabo kongene mu ruteze imbere ugwaruka cyo ni cyambere cyakabiri naco ego mwebwe murongo ugwaruka mwebwe mufise ingufu zihe kugira murabe muteze imbere zina murundi wese zina gwaruka ruri hanze urumva ari abari ko barabumviriza bashaka kuba bwo bateze imbere kugira murabo cyo mubafasha murakoze cyane iyo ntererano yiwanje barubaza bubiri manje kubabaza kugira mu nyishure ko murakoze
urakoze cyane nduwe imana Clarisse
ego ndabashimiye cyane
Clarisse duga kwijamo
namushimiye cyane kibazo abajije ni kibazo cyiza cyane ugwaruka ruri mu bukene naye navuze yuko twatanguye umurwi turi abantu bake abantu ba abajeune ataco bafise byose byavuye mu maboko yacu ariko kubw'ingufu dufise turatera imbere ni naco navuze nti turafise muri kazoza turifuza kugurura nk'ishure cyo kwigisha karanga urumva iryo shure ryuguruye hakenegwa byinshi hakenegwa abaza gukoraho ni naho hazoca hashobora no kuboneka abo bari mu mabarabara bashoboye kuza kwigisha abandi bakaronka akazi urumva ni kimwe mu byifuzo dufise cyo gushobora guteza imbere igihugu cyacu no guteza imbere karanga no guteza imbere ugwaruka turifuza yuko muri kazoza twogira ikintu dukoze kugira ngo abo bose batari muri club bashobora guhuriramo ariko bakagira ico bimariye tukava mu bukene nk'ico cy'ukugurura ishure ico cy'ukwigisha karanga ibyo dushoboye ubu dufasha abari mu mugwi tukabaha iyo mitayi mike mike bakagira ico bimariye yego n'abandi tubandanya twakira iyo hageze turakira urumva turacari hasi turacari bato nta myaka myinshi turambara ku byo twokwemera ngo dushoboye gufasha iki ariko tubishobojwe n'Imana muri kazoza turashobora gukora ikintu tubonye ingene natwe twateye imbere tukugurira iryo shuri icyo cyo ni indoto yacu Imana gusa turye imbere hama bamwe bamwe bashobora gukirira muri iryo shuri n'ibyo twizeye yego
yego Clarisse no musi no musi wabigeme umunsi tuganira ku bibazo byanyu ku bibazo bahura navyo kugerageza kubivamwo ariko twiheje abahamagaye bose nabahungu n'imisore nabagabo hari ukuntu tugerageza guhamagarira abigeme abakenyezi guserura ivyiyumviro ariko ugasanga ico kintu n'ikintu kigoye cyane kwakira kubigeme kuri wewe biva kuki kumbure usanzwe uganira nabo urabigisha umuco kirundi akaranga kirundi ku Burundi hari ikintu kibikiri mu kiri mu guserura ivyiyumviro kumbure guhamagara ku radio gaserura icyumviro ugatera intege mugenzi wawe wogerageza kutwumvisha nk'umuntu waganira nabigeme cyane ico cyumviro ucumva gute kubona badaserura ivyiyumviro nk'umu kiganiro nk'iki cy'uyu munsi kicerekeye bo n'ubuzima bwawe
ngerageje kuraba mu biganiro ngiranira n'abigeme ndabona ko hari hinzi tizi kubw'ivyo imigenzo ya kera urabona ko umenga abantu babigeme n'abantu bakumiriwe n'abantu badafise ijambo urumva hari ukuntu ngira twabikuranye mu maraso bikaguma muri twebwe kuko hari nabo tuba turi kumwe mu karanga ukumva kubwiye yuko niya ijya kuba kugwiwe atazobibandanya kubera tushobora kuja imbere y'abantu kugira ibyo bintu ari umuntu wakuze nanje sinashoboye gutaha urukuntu ashobora guca avuga ngo ivyo cha biheba ngo nuko yakuze kandi ariho ahubwo yobageze kubijamwe kuko yoba agira ronke abana biwe ahazoshobora guhurira abana biwe kugira ngo kakaranga yakuriramo akigisha abana biwe ashobore kuja kuvuga imbere y'abantu akashikiriza icyumviro nyine uko acumva muganda abone umengo harimo inzitizi mu Barundi kazi hari ukuntu ko kwikumira ukamengo nta jambo naho yo bari fisa kamengo ntiyovuga imbere y'abantu ivyo rero ndifuza yuko abarundi kazi twotahura yuko ico kitagifisa gaciro ahubwo dufise ijambo dufise ico twoterera kandi kigira ico kimaze kuko hajye ushoboye kurera abana bawe ukabakuza ukabahesha indero runtu bagakura bagasohoka nuko ufise ico ufise muri wewe ushoboye no guha abandi rero ico nibaza ko abarundi kazi twocikuramo tukagerageza kuza turasohora tukavuga uko tuvyumva natwe ego niko mbona nibaza ko ari inzitizi kubera imico ya kera bakumira bigeme ariko byo nibaza ko twabisezerera tugashikiriza ibyiyumviro byacu kuko natwe twese tuvuga kandi cubaka
uravuze ko ari ibintu bya kera hari uruhara rw'uwo mukenyezi atiyumvamwo uko adafise uko kwizera muri we hari uruhara rwiwe ariko hoba hari n'uruhara mu badashaka kumwumviriza canke mu bashaka kumucinyiza iyo afise icyo ashikiriza hari uruhara rw'abandi bakina mu kudatera intege uwo mwigeme canke usanga ari wa mwigeme nyene we nyene yikumira ahanini
ngerageje kurabe mu bihe tugenzemo ntaho ndabona umwigeme ubashikiriza icyumviro ngo bamukumire kuko ubu barashobora no gutwara amasosiyete bakangirisha amanama abantu bakumviriza kandi icyumviro cyabo kigateza imbere amashyirahamwe bakabona yuko ibintu bigenze neza gusa ni ka kantu kari muringira muri twebwe nyine ka muri kahise tutarumva yuko umengo hari ikintu twovuga ngo kigire ifatiro tugama tubona ngo turi inyuma y'abagabo mugabo suko turafite cyo twoshikiriza kandi kikagira ico kimaze kandi cyiza cyo kubaka igihugu kikubaka na kazoza igihugu cacu
ubandanyirije aho nyene yakajambo kanyuma turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kandi Murezero Clarisse turagushimiye cyane rwose kufata kano kanya ko kuza kutuganiriza ku bijyanye n'umugwi wanyu no kuha impanuro cyane cyane abigeme jambo ni kwawe
ndashimira Radio Voix ya Amerika kubona yanyizeye ikampa umwanya wo gushikiriza ibyo umugwi wacu ukora ijambo noshikiriza cyane cyane abigeme nk'uko bivuze nuko twova muri mu gacerere tugakora tukavuga tukaje imbere y'abantu tukigisha karanga tugashikiriza ibyiyumviro byacu kandi nkasaba n'abantu baba mama bafite abana ko babahimiriza kuja muri ayo mashirahamwe kwiga karanga kugira ngo karanga k'igihugu cacu ntigatakare kuko buryo uyu muntu adasa karanga ni nk'igiti kidasa imizi ntubuzi iyo wavuye niyo uri kuraja rero nkongera nkasaba na leta yuko nk'uko babivuga ngo hari agashomeri yobiraba ari ukubishoboye ikazi yafasha urwaruka muri ibi na biriya kugira ngo bashobore kwiteza imbere ubu no muri kazoza.
Urakoze cyane gose Munezero Clarisse wo mu mugwi Troupe Amagaba ni umwe mu migwi y'Ibujumbura itamba ikaririmba ikavuza ingoma mu mamanza atandukanye ariko aratuganiriza ku buryo babikora nk'ugwaruka cyane cyane nk'abigeme. Urakoze cyane ndashimiye n'abaduteze amatwi abashikirije ibibazo n'ivyumviro ndashimiye kandi na Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya kino kiganiro akaba giye kudushiriramwo aka karirimbo ka nyuma karirimbwe na Troupe Amagaba murakoze mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza.